Com.
Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki 20 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2014. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Hari abafashwe bukeye, ibiba byaraye bibaye, hari abafashwe nyuma y'iminsi ngahe, hari abafatiwe hariya, hari abari bafise imitahe iri ku ibyaha bito bito badashobora gukurikiranwa na sentare rubamba kuko ari itegeko ryo mu 2003.
Uyo ni Dieudonné Bashirahishize, umushikizwa manza aburanira abanywanyi b'umugambwe MSD bafunzwe. Iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere mu nkuru yacu nyamukuru. Ikiriko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwaramutse neza Eugenie, utubwira amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse neza Frederic, mwaramutse namwe nshuti bavandimwe muduteze amatwi. Ukraine ivuga ko yateguye umugambi wo guhungisha abasirikare benshi bari muri Crimea. Ibyo byatangajwe ryo kwa gatatu mu gihe abarwanyi bashyigikiye Uburusiya bari bafite intwaro zikomeye bafashe ikigo cya gisirikari gikomeye cya Crimea. Mu gutangaza ibikorwa byo gukura abasirikare i Crimea, umukuru w'umutekano w'igihugu cya Ukraine hakaba na ministri w'ingabo yavuze ko Kiev izashakisha inkunga y'umuryango w'abibumbye mu byerekeye guhindura ikigobe cya Crimea mo intara itarangwamo abasirikare. Ibyo yabivuze nyuma y'amasaha abarwanyi bashyigikiye Uburusiya bafashe ikigo gikuru cy'ingabo za Ukraine zazobereye mu kurwanira mu mazi ku cyambu cya Sevastopol cya Crimea. Ni nyuma kandi y'umunsi umwe Moscow isinya amasezerano n'abayobozi bo mu karere atuma Crimea iba igice cy'Uburusiya. Ababonye ibyabaye bavuze ko abasirikare byibura 200 badafite intwaro binjiye ku kigo cya gisirikare cya Sevastopol ejo kwa gatatu, nuko bazamura ibendera ry'Uburusiya. Abasirikare ba Ukraine ntibagoranye kandi babonetse barimo kuva kuri icyo kigo cya gisirikare. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama harasanga gushakisha indege yo muri Malaysia ibiri ku isonga ry'ibigomba gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Obama yabwiye televiziyo y'idarasi KDFW ejo kwa gatatu ko yatanze uburyo bwose hafite kugira ngo iyo ndege ishakishwe. Perezida yavuze ko yumva ibibazo imiryango y'abagenzi baburiwe irengero ifite. Iyo miryango yakomeje kugaragaza akababaro n'uburakari ubwo yasakuzaga isaba ibintu byinshi abategetsi ba Malaysia ibarega kugerageza kubeshya ngo ibahaha amakuru avuguruzanya kandi ngo igakora nk'amabandi. Polisi ya Malaysia yakuye mu cyumba cy'inama ku ngufu bamwe mu miryango bariraga basakuza basaba amakuru y'ababo baburiwe irengero. Ministri w'ingabo wa Malaysia Hishamuddin Hussein yavuze ko yumva igishyika cy'abashakisha babo kandi avuga ko abategetsi barimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo babone iyo ndege. Abenshi mu bantu 239 bari muri iyo ndege Boeing 777 bari abashinwa. Iyo ndege ya Malaysia yaburiwe irengero ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu ubwo yari ivuye kwa Kuala Lumpur ijya Beijing. Ibitero by'indege za Israeli mu ntara ya Golan byahitanye umusirikare umwe wa Siriya bikomeretsa abandi 7 mu bushyamirane bwafashe intera hagati y'abaturanyi kuva intambara ya Siriya itangiye hashize imyaka 3. Ingabo za Siriya zemeje iyo mibare y'abahitanywe n'ibitero by'indege byaje bisubiza igitero cyo kwa kabiri ku ngabo za Israeli zambukiranyaga umurongo wahari hahagaritswe imirwano igorane hagati ya Israeli na Siriya. Nyuma y'ibyabaye buri ruhande rwaburiye urundi. Imidugararo mu gihugu cya Misiri yaburiyemo abantu 7 ubwo ingabo zishinzwe umutekano zakoraga umukwabo ku barwanyi bari bihishe hafi aho i Cairo kandi polisi ikarasa ibyuka biryana mu maso ku myigaragambyo ya Kiisilamu mu murwa mukuru. Umutegetsi mu rwego rwo hejuru mu byerekeye kurwanya ruswa muri Afrika y'Epfo yareze Perezida Jacob Zuma imyitwarire mibi kuba yaremeye ko imiliyoni 23 z'amadolari zo mu kigega cya leta zikoreshwa mu kuvugurura inzu ye. Raporo yaturutse mu biro birinda abaturage ivuga ko Perezida agomba kwishyura hamwe muri ayo mafaranga yakoreshejwe mu kuvugurura inzu ye Inkaranda mu ntara ya KwaZulu-Natal. Kuvugurura iyo nzu ya guverinoma yavuze ko byakozwe mu mpamvu z'umutekano. Mu byakozwe harimo pisine, hakabamo naho kwidagadurira. Iyo raporo rero yasohotse ejo kwa gatatu, ibyumweru bitandatu mbere y'uko Afurika y'Epfo ikoresha amatora rusange. Amatora aheruka akaba yaragaragaje ko ishyaka riri ku buyobozi rya ANC rigenda ritakaza icyizere kubera ruswa, ubushomeri buri hejuru no kuba abaturage batabona serivisi z'ibanze. ANC yari yitezweho kugira icyo ivuga kuri iyo raporo ku mugoroba w'ejo kwa gatatu.
Urakoze Eugene ku makuru heje kudushikiriza naho mukanya. Mu Burundi ejo ku munsi wa gatatu haraburanishijwe urubanza urwaruka rutashikana imyaka 18 rwafashwe mu mishamirano yabereye ku ngoro y'umugambwe MST itariki 8 y'ukwezi kwa gatatu. Urwo rubanza rukurikiye urundi rwa bagenzi babo 66 rwabaye ku munsi wa kabiri. Izo manza zose ziri mu mwiherero muri iki gihe. Inkuru tushikirizwa na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari i Bujumbura mu Burundi.
Abo bana batatu batarakwiza imyaka 18 ni bamwe mu bantu 69 bafatiwe ku ngoro y'umugambwe MSD kwa 8 Ntwarane mu mishamirano hagati y'abapolisi n'abanywanyi b'umugambwe MSD. Umwe muri abo afite imyaka 17, abandi babiri imyaka 16. Abo bana bari kumwe n'abababuranira indwi. Umushikiriza manza yabasabiye imyaka 10 yo gufungwa mu gihe abashingwa manza babo nabo basaba ko abo bana bari kugwa kuko cyo bagirizwa kandi ko bafashwe itariki 9 Ntwarane inureka yarayiheze. Ugo rubanza gwaciye rushigwa mu mwiherero rukazosomwa mu masaha 48. Ugo rubanza gwakurikiye urundi rw'abandi 66 wakwije imyaka 18 gwabaye kuri uyu wa kabiri. Umunsi wose waraheze ugo rubanza ruriko ruraba. Parke yasabiye abantu 48 muri abo umunyororo wo guherayo, 17 nabo basabigwa gufungwa imyaka 15, abandi batatu basabigwa kwezwa. Imbere ya sentare nkuru ya mere ya Bujumbura mu gisata kiburanisha ababuranira abitavye n'abacamanza nibumvikana kuri ugo rubanza kuko abana n'abakuze bari basangiye dosiye imwe. Icabo bantu bose 69 bagirizwa ngo nimigumuko nkuko Anastase umushikiriza manza wa parke ya mere ya Bujumbura yabishikirije. Abo bantu bose harimo nabo bana batatu bamwe bafatiwe mu ngoro y'umugambwe MSD, abandi mu ngozi yegereye hari kwa 8 Ntwarane. Umushikiriza manza wa parike ya mere ya Bujumbura yamenyesheje ko abo bantu bifatiye mu gahanga ubutegetsi bagenda barabutuka babicishije mu ndirimbo bariko barinonora imitsi. Ugo rubanza rwavuye rubandanya naho sentare yari yasavye kutaburanisha ugo rubanza abato n'abakuze basangiye dosiye. Abashingwa manza bamwe baciye bahitamo gutaha, sentare icirabandanya urubanza. Ica inamenyesha ko urubanza rushizwe mu iherero mbere ikivuyemo kikazomenyeshwa ku munsi wa gatanu. Umwe mu bashingwa manza baburanira abo baboshwe amenyesha ko urubanza rwo kuri wa kabiri rwari nk'inkinamico. Ibyo bikerekana ko ubutungane bw'u Burundi butigenga na gato. Dieudonné Bashirahishize n'umwe mu baburanira abo bantu.
Muri rujya rubanza twari twasavye yuko ibibazo bimwe bimwe by'intangama ara bibanza kwigwa na sentare. Hari abafashwe bukeye, ibiba byaraye bibaye, hari bafashwe nyuma y'iminsi ngahe, hari abafatiwe hariya, hari abari bafise imitayi iri kw'ivyaha bito bito badashobora gukurikiranwa na sentare rubamba kuko hari itegeko ryo mu 2003 rivuga neza ko abantu bakurikiranwa imbere ya sentare rubamba baba bashobora guhabwa igihano cyo guhera.
Abo bashingwa manza bagasaba sentare nkuru ya meri ya Bujumbura gusubira kuburanisha urwo rubanza mu NICS nayo mu mugambwe MSD. Basaba ishirahamwe mpuzamakungu gushiraho umugwi mpuzamakungu atawegamiye ushobora gutohoza ivyabaye kuwa 8 Ntwarane uno mwaka mu Burundi. Mwikete umunyamabanga mukuru wa MSD yarungikiye Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko ivyabaye kuri iryo genekerezo vyateye uruhagarara muri politike hano mu Burundi, ngo kandi inumero ubutungane buriko burabiha ishobora gutuma uruhagarara rwiyongera. I Bujumbura Tabitha Mukamusoni, Ijwi Amerika.
Urakoze Tabitha kuri iki kiganiro. Tukiri kandi ku nkuru yerekeye urubanza rw'abanywanyi umugambwe MSD, twaganiye n'umwe mu bashikiriza amanza abanywanyi b'uyu mugambwe basabiwe ibihano Armel Niyongere. Araheza aratubwira ukuntu yakiriye ivyo bihano vyo gupfungwa ubuzima bwose hamwe n'ibihano vy'imyaka 10 vyaciriwe abo bapfungwa. Tumutega amatwi.
Byaratangaje cyane kubona umushikiriza amanza asaba ibihano kurujya gwaruka gwafashwe ruhano ibihano bijanye no guhera mu munyororo umugwi umwe undi mugwi ugasabirwa gufungwa imyaka 10. Turavye ibihano umushikiriza amanza yasabiye rujya gwaruka tubona ko ari ibihano biteye ubwoba. Iyo rero tubiha intumbero ya politike cyane cyane tuvuga duti umucamanza ariwe afise dosiye uyu munsi nuko tumusaba ntaja kuri bijya kuziha bihano byasabye n'umushikiriza amanza.
Mwebwe muravye amategeko mu karaba n'ukuntu mwaburanye mwibaza ko umucamanza azofata nyingo imeze gute?
Turavye ingene twaburanye tukaraba inyifato y'umucamanza nta kintu kinini twiteze ku ngingo umusentare inkuru y'Ubujumbura izosoma ku munsi wejo cyangwa ku munsi wa gatanu nkuko babitubariye kuko uravye ingene abashingwamanza basabye yuko imbere yuko injira mu idonido ry'urubanza bobanza bagaha umwanya abashingwamanza bagasoma amadosiye bakabanza kumenyesha umutahe wahagaritse abo banyororo ko ariho benshi batari bazi yuko baza kuburana uyo munsi ariho benshi batari bazi ibyaha bakurikirana bakabanza bakabisoma hamwe n'abashingwamanza babo hama bagaheza bakaduha isango ya hafi.
Kimwe mu byaha eka bimwe mu byaha bagirizwa birimo kuba barafasha abapolisi bakabaka ibigwanisho ikabaka kuwagura eka baka nabagira imbohe ivyo byaha mwabisiguye gute?
Twe twavuze yuko kugira ibintu bishike kujya niko rya gwaruka gwarakoze amakosa mu guhagarika abajeje umutekano mugabo nuko ibigwanisho bari bafise naho bajeje umutekano babafashe neza naho bari mu makosa bategezwa guhanirwa kuri ico cerekana yuko bahagaritse abajeje umutekano ngo nikosa bitegezwa guhanwa mugabo cyo guhanwa kuvyaha bingana gutyo.
Mu gihe ahukira ku munsi wa gatanu sentare mu gihe umucamanza ahukira ku munsi wa gatanu yofata ingingo itabashimishije umugambi mufite no wiwe.
Umugambi dufise nuko ingingo ya sentare irunguruzwa. Urumva hariyo sentare yungururizo twebwe ico dusaba naho tuzi yuko abacamanza abashiki abacamanza bo Burundi batigenga tusaba yuko mugihe tudashimishijwe n'ingingo ya sentare nkuru y'igihugu y'Ubujumbura tuzoca twitura sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura. Tugasaba rero abacamanza bo muri sentare yungururizo kuba abacamanza babushitse abashingantahe koko basoma amategeko bakisunga amategeko bakareka kumviza amabwire y'abantu babatwara muri politike canke babatwara mu rwego rw'ubutungane bagasoma amategeko.
Armel Niyongere umushingwa manza w'abanywanyi b'umugambwe MSD bapfunzwe muri iki gihe. Murakoze cyane gose kuri aka kanyamatawe kugira ngo tuganire.
Yego murakoze namwe Frederic.
Tubibutse namwe inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mushaka kuturungikira ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira: radio yacu @vowanews.com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu. Ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu. Mwama mushikirwa na Eugenie Mukankusi iminsi yose kwa kane mu gitondo nk'aya mango. Reka tumutege amatwi.
Ikaze nshuti z'Ijwi ry'Amerika muri ikiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turaganira na Dr. Joseph Bigirimana, umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Mwaro i Burundi. Dr. Bigirimana, ndabashimiye kuri uyu mwanya mufashe kugira ngo tuganire. Nagira ngo rero tuvugane ku ndwara y'igituntu. Indwara y'igituntu ni indwara ikunze kuboneka imaze igihe. Iyi ndwara ni indwara ki?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Indwara y'igituntu ni indwara ifata mu guhumeka. Iyo umuntu aguhumekeye ko akaba agwaye iyo ndwara, araheza akayikwanduza cyangwa umuntu akayandura mu muyaga iyo hari imigera irimo iyo ndwara umuntu ashobora kuyandura mugaho harimo itegwa nuko umuntu aba yaguhumekeye ko icyamu guhumekera nako ikarira cyane cyane abantu babaho mu buzima bumeze nabi abantu usanga batafise ubuzima bumeze neza aho baba batuye
none se ubwo umuntu yakwirinda ate iyo ndwara niba ifata mu buryo bwo guhumeka umuntu aguhumekeyeho umuntu yayirinda ate kandi abantu baba bari kumwe bahumekera ku bandi
murakoze cyane twaba tubwira abantu yuko mu kuyirinda ari kugerageza umuntu akabaho neza akafungura ibyo kurya bimeze neza hanyuma akaba mu nzu zifise amadirishya ya kijyambere hanyuma kandi iyo umuntu buriya anya rero agiye gukorora akagerageza agashyiraho ku munwa urushi sinzi ko mu kinyarwanda ku ngene babyita
nibyo ni ikiganza
ikiganza agaheza rero cyangwa mu gukorora akaraba hirya ntace ahumekera kuri mugenzi wabo bari kumwe
ariko ahangaha ni umuntu nyine ufite iyo ndwara gituntu
yego cyane
noneho mwatubwira ibimenyetso biranga iyi ndwara gituntu
indwara y'igituntu irangwa n'ibimenyetso bikurikira hariho ubwa mbere hoho inkorora ishobora kuba irenga ibyumweru bibiri hanyuma umurwayi araheza akagira ibyuya mu ijoro hanyuma agaheza akakabura akayabagu akabiro hanyuma kandi n'umurwayi umuravye akoma afite umucanwa udahera maze mu make n'ibyo bimenyetso nababwira iyo tumaze kumara no ibyo bimenyetso turaheza tugaca umurwayi tumutuma yuko yokwipimisha icyo gituntu hanyuma tukaraba yuko agendana umugera w'igituntu
noneho umuntu yakora iki amaze kumenya ko yanduye iyo ndwara y'igituntu
icyo nagomba kubamenyesha ni uko indwara y'igituntu umuntu iyo yituye kwa muganga irakira ni indwara ikira kandi nk'ino iwacu mu Burundi na henshi mu bindi bihugu iyo ndwara ino mu Burundi twebwe bayivura ku buntu hariho abaganga rero bakaruhariwe iyo umuntu yiteye kwa muganga baraheza bakamupima baramutuma ibipimo bagapima igikorogwa hanyuma bagaheza bakayimuvura mugere rero icyo nubwira cyane cyane nuko umuntu akwiye kugenda hakiri kare kwa muganga benshi bahora byibonekeye ko baza usanga amahaha yabo yaratobaguritse ku buryo gukira gusa usanga bibafata umwanya ariko ubundi indwara y'igituntu irakira imiti abagwayi babapima ku buntu imiti bakayironka ku buntu kukubera igihugu kirahita kikabarihi
muganga bigira imana iyi ndwara y'igituntu uko mubitubwira ni indwara ikingirwa ni indwara ivurwa irapimwa umuntu basanga ayifite bakamuvura ni kuki ikomeza kugaragara ku isi nticike
yego murakoze cyane ubundi ibiharuro birerekana koko yuko bitera biba byinshi mugabo sinokubwira yuko ari kubera batayirwanya ahubwo turayirwanya cyane benshi baramaze kumenya ukungene iyo ndwara yariyo ukungene bayikingira ndetse n'ukungene boyituza burundu ariko rero nk'uko maze kubona nuko abantu benshi usanga ubuzima butashoboka buborohera cyangwa ugaca usanga kumbure hariho ibyo baba bakora nko kunywa itabi cyane cyane kunywa itabi nibyo navuga yuko bikarira cyane cyane aba bantu hanyuma no gukora cyane bakaruha cyane abantu barakunda gukora bakaruha cyane hanyuma kandi n'ibijyanye kudafungura neza nabyo bituma umubiri utaruha ingufu zikwiye hanyuma rero umuntu ugashobora gusanga iyo wa muntu amuhumekeye ko afise iyo migera agahacu usanga arayanduye ni muri izo ntumbero usanga igituntu kigoye guhera kukubera ubukene urabona ku isi usa n'ubwatsi ndaro ugashobora usanga nabo abantu ntibashoka wayituza mu buryo bwose
noneho mu gusoza ni izihe nama mwaha abakurikiye radiyo Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya
ndetse nubwira abantu ariko baranyumviriza bamumviriza Ijwi rya Amerika nuko umuntu amaze kubona yuko bigiye bimenyetse navuze akabona amaguma korora akaguma abira ibyuya akaguma ata ibiro akaguma ataka yabaga bafise akaguma abira ibyuya mu ijoro yogerageza akitura ba muganga hariho amavuriro mato mato ndetse ibitaro barapima hose barapima igituntu cyangwa aho hantu batagipima bagaheza bakakwereka ahantu babipima bapima ku buntu umuntu amaze kubona rero ibyo bimenyetso navuze cyo heza kitura ba muganga bari hafi hanyuma rero bagaheza bakamupima basanze akigwaye bakamuvura iyo miti irahari mu mavuriro nka hose haba mu Burundi wese no mu Burundi burere muri Afrika imiti irahari kandi iravura indwara igakira neza cyane.
Muganga Bigirimana Joseph umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Mwaro i Burundi, ndabashimiye cyane kuri ikiganiro tugiranye.
Murakoze cyane.
Mwakoze namwe nshuti kwa mwateza amatwi, aha niho dusoreje iki kiganiro cy'ubuzima. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
Mu makuru ya sporo n'imikino dutega amatwi mugenzi wacu Etienne Karekezi atubwira ku rukino ruzohuza Rayon Sport na APR FC dutekanijwe muri indwi.
Abakunzi ba sporo n'imikino ndabasuhuje Etienne Karekezi hano i Washington. Umukino w'ikipe Rayon Sport FC na APR FC nkuko byari biteganijwe uzaba ku cyumweru kuri stade y'Inyamirambo. Muri uyu mwanya turi kumwe n'umunyamanga mukuru w'ikipe ya Rayon Sport bwana Gakwaya Olivier. Mwiriwe neza Olivier.
Mwiriwe neza.
Iki cyemezo Ferwafa imaze gufata mu kanya cy'uko uyu mukino uzaba nkuko waruteganijwe mucyakiye mute muri Rayon Sport?
Urakoze cyane. Ni cyemezo twishimiye cyane. Ni cyemezo twishimiye nyuma yuko tugiranye n'inama y'ubuyobozi bwa federation aho baduhamagariye ku munsi w'ejo batubwira ko kwaza tugategura umukino. Ukwagira icyazi twaze kudutangaza nuko twasanze ahubwo bisa nkaho bateguye ku mukino utagomba kuba. Umukino bifuzaga ko wakugizwayo ukajyanwa mu kwezi gutaha nyuma y'icyunamo, ariko ku bwacu twebwe umukino twari twateguye twawufatiye n'ingamba dusigaje gusa kubivuga naho n'inzego z'umutekano kugira ngo nazo zishyire mu bikorwa ibyo twifuzaga. Ubwo rero icyaje kutubaza nuko twavuye tutumvikanye batubwira ko stade regionale stade ntoya ko tudashobora kwakira abakunzi ba Rayon Sport na APR, ariko twari tukababwira ko atari ubwa mbere byabigiye kuba, ko atari n'ubwa mbere ikipe Rayon Sport na APR yakiniye, ko atari n'ubwa mbere habere umukino ukomeye kuko habere n'imikino mpuzamahanga hano twahuriye na Nigeria, u Rwanda bahuriye na Maroc n'indi mikino itandukanye. Ibyo tukagerageza kubumvisha nk'abyumve kubera ko bari bafashe muri bo gahunda y'uko umukino utagomba kuba.
Byateje n'urujijo kubera ko Ferwafa avuga ko hari ikibazo cy'umutekano, ariko polisi y'u Rwanda itangaza ko icyo kibazo ntagihari.
Mu itangazo federasiyo nyine yakoze nihuse kuko ubwo ari byo nsimbute byinshi nihuse nuko
birumvikana.
Bavugaga yuko stade idashobora kwakira, polisi idashobora kwirengera umutekano, kurinda umutekano w'abantu bazitabiriye umukino, kuko niyo yari impamvu yari muri iryo tangazo. Tukumva rero twebwe ko byaba ari inkuruzizo kuko polisi yacu ni polisi irinda umutekano hirya no hino ku isi, ntabwo yananirwa kurinda umutekano w'abantu 10,000, 15,000. Ibyo rero ntabwo twabyumvise, twumvise ko ari impamvu bashyizemo ibara bidafite ishingiro. Ni nayo yaduteye imbaraga zo kuvuga tuti niba na ngombwa rwose turareka no gukina uyu mukino,
ahubwo nibyo nari ngiye kuvuga. Olivier, mu itangazo Rayon Sport yashyize ahagaragara muravuga ko iyo uyu mukino utaba mwari guhagarika shampiyona, mwateye ubwoba Ferwafa?
Ntabwo ari gutera ubwoba Ferwafa kuko hari gahunda ikipe iba yarateguye. Ntabwo Ferwafa itunze amakipe niyo yitunze. Hari gahunda amakipe aba yarateguye, hari igenamigambi amakipe aba yarakoze. Niba uteganya ko umupira nka nkuriya hari ikigomba kuvamo ugakomeza gutunga ikipe ikabasha kugera ku ntego yihaye, hanyuma bakakubwira bati wemere gukora uzongere gukora ukwezi gutaha, ntibaguhe n'ingurane z'ibyo watakaje n'umwanya n'iki kugira ngo ubashe gukomeza izo aktivite. Bakumva ko bigomba kujya bihagarara uko igihe bashakiye, twebwe nibyo twanze. Niyo mpamvu rero twafashe icyemezo nk'icyo ngicyo gikarishye gikomeye, aho twumvaga ko tugomba gushyira ahagaragara imikorere mibi yari ihari.
Ndagushimiye cyane bwana Olivier Gakwaya, ni umunyamabanga mukuru w'ikipe Rayon Sport FC. Urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Twifuje kandi kuvugana n'ubuyobozi bwa Ferwafa kugira ngo twumve icyo bavuga impamvu yakiriya cyemezo bari batangaje, ariko ntitwabashije kuvugana nabo. Turakomeza tubashakishe. Kuri mikoro hano rero i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Urakoze Etienne. Ijwi rya Amerika rigikwashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu bibanza bibiri bitandukanye ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu abategetsi ba leta y'u Burundi barafashe ingingo yo guhagarika imyiyerekano ya politike yari kigigwa n'imigwi ibiri itavuga rumwe na leta igipolisi cyakoresheje ingingo zikomeye mu guhagarika imyiyerekano yari igizwe n'abakenyezi bo mu mugambwe wa Iprona aho bari mu myiyerekano ijanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi nyuma yaho igipolisi gishwiragiza uwundi mugwi wabo mu mugambwe utavuga rumwe na leta nyuma yaho bari bari ku cicaro c'uwo mugambwe wiswe urunani ruharanira umutekano na demokarasi mu ncamake MSD abapolisi babiri bari mu bikorwa byo kugerageza guhagarika batatu mu banywanyi b'uwo mugambwe bari bahungiye ku cicaro c'uwo mugambwe bace bagirwa imbohe n'abanywanyi b'uwo mugambwe muri urwo ruhagarara igipolisi n'abanywanyi ba MSD bahavuye batana mu mitwe nyuma yaho abategetsi bashikirije urwandiko rwo gufata umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije mu vyagirizo byo gutegura akagumuko leta zunze ubumwe za Amerika zirababajwe n'inguvu zakoreshejwe n'abajejwe umutekano hamwe n'abanywanyi b'uyo mugambwe utavuga rumwe na leta igihe ciyo mishamirano yabaye nyuma yaho hafatiwe ingingo zitari nke zibuza ukwishira n'ukwizana mu Burundi kubuza amakoraniro y'abanyamigambwe canke y'abanyagihugu muri ubu buryo birateye agahinda kuvyerekeye uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro turateye akamo leta y'u Burundi kayisaba kwisunga iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu hamwe no kubahiriza uburenganzira imigambwe ihabwa nibwirizwa shingiro bwo gukoresha amakoraniro mu mahoro birahambaye kandi ku impande zose zihangana zikavavanura n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bimeze nka birya byabaye kwigenekerezo ry'umunani ry'uku kwezi kwa gatatu birahambaye kandi ku impande zose zubahiriza izina rya demokrasi kugira ngo u Burundi buzoshobore gutunganya amatora mu mwidegemvyo ku mugaragaro mu mahoro mu mwaka w'2015.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Mwese amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu by'uyu munsi ariko imbere yaho reka mugeze wacu Jeni Mukabusi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Jeni
urakoze Frederic. Mbere y'uko tubagezaho hamwe mu makuru havugwa muri iki gitondo, tubagezeho inkuru itugezeho muri aka kanya ivuga ko ibintu bibiri bishobora kuba ari bya ndege ya Malaysia imaze iminsi ishakishwa byabunwe na radari za Australia mu nyanja y'Ubuhinde ku nkombe za Australia. Minisitiri w'intebe wa Australia akaba amaze kubitangaza avuga ko n'indege zigiye gukomeza gushakishiriza aho muri ako karere aho ibyo bintu bibiri byabunwe na radari. Mu makuru rero twabagejejeho twababwiye ko Ukraine ivuga ko yateguye umugambi wo guhungisha abasirikari benshi bari muri Crimea. Ibyo bikaba byaratangajwe ejo kwa gatatu mu gihe abarwanyi bashyikiye Uburusiya bafite ibitwaro bikomeye bafashe ikigo cya gisirikari gikomeye cya Crimea. Ibitero by'indege za Israeli mu ntara ya Golani byahitanye umusirikare umwe wa Siriya bikomeretsa abandi barindwi mu bushyamirane bwafashe intera hagati y'ibihugu bituranye kuva intambara ya Siriya itangiye ubu hashize imyaka itatu. Imidugararo mu gihugu cya Misiri yaguyemo abantu barindwi ubwo ingabo zishinzwe umutekano zakoraga umukwabo ku barwanyi bari bihishe hafi i Cairo kandi polisi ikarasa ibyuka biryana mu maso ku bigaragambya bakisilamu.
Tutimwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Robert Daguillard yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya kandi mushobora kubandanya mukurikirana ikiganiro mukunda cyane kira. Ababandanya kutwumviza kuri FM namwe ntihagire aho munja ni mukanya. Nimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiza ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.